dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
ndabasuhuje bakunzi badusangira ijambo aho muri hose mutwumva haba kuri radio zanyu kuri telefone ngendanwa ndetse no kuri mudasobwa ikaze mwese ikiganiro cyacu uyu munsi kirashamikira ku kiganiro mwumvise cyamurisanga kuri wa gatanu ushize ni ikiganiro cyateguwe na mugenzi wacu Fideli Niyongabo
abitegereza ibintu n'ibindi bavuga ko kuva Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump atanga ikingo cyo cya kabiri mu mabanga y'umukuru w'igihugu agira wa 47 imigambi yiwe n'ingingo amaze gutera ku igikumu zishyira imbere inyungu za Amerika ubwa mbere na mbere ibyo bita America First mu rurimi rw'Icyongereza zimwe muri izo ngingo zatanguye kugira ingaruka ziboneka mu makungu na cyane cyane ku mugabane wa Afrika uyu munsi turagaruka kuri zimwe muri izo nkihagarikwa mu kiringo cy'iminsi 90 ry'imfashanyo Amerika yahoha amakungu yakuye Amerika mu masezerano y'i Paris guhindagurika ry'ibihe turagaruka kandi ku ngingo yo kuva mu ishyirahamwe ryita ku magara y'abantu ku isi OMS Cheta Mwanze akorana n'ikigo cy'ubushakashatsi ku bibazo bijanye na politiki ubutunzi n'imibano muri Nigeria no mu karere ko muri Afrika yo mu burengero na Professor Waldo Kruger yigisha ivyerekeye ubutunzi muri kaminuza Northwest University batangaje ko imigambi ya President Trump izogira ingaruka zikomeye hagati ya Amerika n'umugabane wa Afrika mu bijanye na politiki ubudandaji imitahe n'imfashanyo ibihugu vyo ku mugabane wa Afrika byotegerezwa kubyifatamwa gute ku bijanye n'ihinduka ry'imigambi ya Leta ya Amerika ku ntwaro ya President Trump abantu benshi biteze nivyo tuvuga ko twatumiye Emery Pacifique Iraneza yanonose ibyerekeye imigenderanire y'ibihugu n'itunganywa neza ry'amashyirahamwe akora imirimo y'ubudandaji ari i Londres mu Bwongereza twatumiye kandi Professor Pascal Niyonizigiye yigisha ibyerekeye imigenderanire y'ibihugu kuri kaminuza y'u Burundi no mu yandi makaminuza yigenga ari Bujumbura mu Burundi ndabaramukije batumire
amahoro neza
Emery Pacifique ubona gute ibijanye ni leta nshasha ya President Trump ku bijanye n'umugabane wa Afrika cyane cyane ufatiye kuri zone ya kondavuga ingingo z'umukuru w'igihugu yateye ku igikumu ngizo zo kuva mu ishyirahamwe ryita ku magara y'abantu ku isi kuva muri masezerano y'i Paris guhindagurika ry'ibihe guhagarika mu kiringo cy'iminsi 90 ifashanyo Amerika iha ibihugu byo ku isi
murakoze murakoze kumijambo no kubutumire bwa mbere hoho ngira ngo icyo notangura kuvuga ni ukwibaza nimba Trump cyangwa administration ya Trump cyangwa intwaro ya Donald Trump hari umugambi n'umwe yari ifite cyangwa yoba ifite kuri Afrika inyisho nuko bari bafite umugambi mu gihe bari barategura ingene Amerika yorongorwa umugambi ahanini kuri Afrika wari ushimikiye ku bijanye n'ubutunzi ibyo bita economic engagement no ku bijanye n'umutekano ibyo bita security cooperation no ku bijanye no cyane cyane kurwanya abakeba ba Amerika mu by'ubutunzi ibyo bita countering the influence of global competitors aha cyane cyane bavuga Ubushinwa rero nk'uko tubizi ibyo ni nabyo yanashimikira ko no mu muri administration yiwe ya mbere ariko turibuka kandi umugambi munini yari yarise Prosper Africa wo gukora imigambi ijyanye no guhindura ingene ubutunzi muri Afurika bwubatse kugira ngo habeho gukorana byo hafi na Leta ya Amerika ibyo rero ibyo byose nubwo byari muri uwo mugambi ubu turabona yuko ingingo mu by'amategeko ziriko zirafatwa ziteye ubwoba n'impungenge zigaragaza ko uwo mugambi utazoshyirwa mu ngiro iki rero Fidel nokubwira yuko ari ikintu gikomeye cyane kiraba Afurika imbere y'izi migabane yose y'isi kuko aya mahera menshi yaja muri Afurika rero nobabwira yuko urazi nk'ibyo African Centers for Disease Control and Prevention bavuga bafite
tako ciriyemo ni kigo kijejwe kwirinda no kugwanya indwara cyo muri Amerika
ego murakoze iki kigo kiravuga yuko Afrika izogira ingaruka nyinshi zigagara kubera gusa Amerika ivuye muri ishyirahamwe mpuzamakungu ry'amagara y'abantu. Amerika yari nk'umufasha mukuru muri iryo shyirahamwe. Ikindi naco umuntu yoca yongera ko nibi watanguriye ko Trump yahagaritse by'agateganyo iminsi 90 imfashanyo zose mu buryo bw'amahera zizahabwa amakungu. Ibi rero no kubwira yuko ubunyene turiko turavugana ibihumbi n'ibihumbi by'abakozi bakora mu gisata cy'ibyo gutabara imbabare. Ubunyene tuvugana akazi kaheze sinibyo kuvuga ngo ingaruka kuva asinye bijya zaciye ziba buno nyene. Rero ibi byatumye habaho amaprograma menshi yo gufasha mu makambi y'impunzi muri Afrika, ibijanye n'imiti murazi yuko hariho imiliyoni zirenga 20 muri Afrika zifashishwa n'ayo mahera mu kurwanya indwara ikiza cya SIDA, ibijanye na n'umutekano mu byo gufungura abantu bataho nikora muri Afrika amamiliyoni arenga 3.5. Ibi ni ibintu kubera intwaro gusa n'imizigaragara kuri Afrika, ariko mu buryo burambuye nibazaho tushobora kuvugana ni ingene Afrika ikwiye kwifata hamwe n'ingaruka zirezire zizova muri administration Trump.
Muravye mugafatira ku kiringo ciwe ca mbere kubijanye n'imigambi leta yiwe yari ifise kubijanye na Afrika, mwariko muravuga ko hariho nk'umugambi Prosper Africa. Uwo mugambi mubona hari ikintu washitseko?
Nta wovuga yuko umugambi hari ikintu gihambaye wahinduye urugero rwo kuvuga ngo warakuye Afrika ku mwanya umwe ukaje uyishyira ku wundi, ariko wari umugambi utuma Afrika igira akse ku isoko yo muri Amerika, hanyuma
ishobora gushorera ibidandazwa byayo ku masoko muri Amerika.
Hanyuma ntitunibagire na wa mugambi wa AGOA nawo nyene uzohera muri uno mwaka mu kwezi kw'icyenda, ariko iyi ntwaro ya Trump ntiravuga kazoza kawo. Twe benshi turi muri izo mene twibaza yuko nawo nyene utazobandanya kubera yuko hasigaye amezi 8 gusa n'umugambi ubundi w'amahera menshi hagomba kuba harabamaze kubaho amatangazo cyangwa umugambi w'ingene uzogenda inyuma y'ikiringo kizoba giheze. Ibi byose rero ni ibintu byari byarabandanije biriho kuri Trump administration ya mbere, kandi umuntu yoshima ariko tutabona ingene bizobandanya.
Murakoze Professor Pascal Nizigi. Iyi migambi mishasha n'ingingo Perezida mushasha wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yafashe, turako turavuga nk'izo zo kuva mu ishyirahamwe ryita ku magara y'abantu ku isi OMS, kuva mu masezerano kwihindagurika ry'ibihe i Paris no kuhagarika by'agateganyo iminsi 90 imfashanyo Amerika yaha amakungu. Izihe ngaruka ku bwanyu mubona bishobora kugira kuri Afrika muri make?
Mu bisanzwe Donald Trump uko twamubonye kuva no ku ntwaro ya mbere imbere y'uko asubirirwa na Joe Biden, yari umuntu akengera cyane Afrika nta kintu kinini yamubwira. Ni umuntu agomba kugarukana ingingo zo gutwara zariho mu kinjana cya 19 muri Amerika, kuvuga yuko ibyo byo gufasha Afurika ntibigira ikintu kinini. Reka mbere n'Uburaya agomba kubwereka yuko butiguye ko atazosubira kugira ngo Amerika itange ibintu byinshi mu gushyigikira Uburaya mu bintu cyane cyane byo kwivuna umwasi. Nacyo gituma Abanyafurika jene bazafata kinini
ku bijyanye abahinga bakurikirana uburyo bona ibintu byogenda migenderanire n'ibindi bihugu byo ku isi, haba mu bijyanye na politiki bijyanye n'ubudandaji, babona ko ashyira imbere inyungu za Amerika yamara bitavuga ko ashobora guhagarika gukorana n'ibindi bihugu mu gihe abona ko hari icyo Amerika ikuramwo. Ku bijyanye na Afrika turazi ko ifise amatungo kama menshi, mwibaza ko azoyiheba burundu canke?
Ego nibyo, burya Donald Trump arafise uburyo bwo gutwara, usanga avuga ibintu atazokora udashobora kumenya ko zobikora hatageze ico gihe ngo ubone yuko vyavuza bikora. Hari n'igihe avuga ibintu kugira aterane ubwoba. Turibuka mbere igihe yatera ubwoba akavuga ko agira atere Korea ya ruguru abantu bakanabitinya, je abanyeshuri barambaza ati none agira hari intambara ya gatatu y'isi yose Korea murarindira murabe kuko nashaka gutera Korea ya ruguru azi yuko ifise cya kigwanisho ko nyanganda nibyo byaciye biba ahubwo yaciye atuma ko Kim Jong Il ngo bahure bayage kandi anavuga yuko ari umuntu mwiza cyane. Afrika arayikeneye rwose kuko Afrika irimo ubutunzi bwinshi, Afrika irimo abantu benshi bakiri bato bafite inguvu bashobora kuja gukora muri Amerika kuko Amerika irakeneye abakozi cyane mu mahinguriro. Ku buryo ibyo avuga kenshi mu guterana ubwoba no kugira kanga abantu bajugunyite bamutinye nayo ubundi bwo nibaza ko ata kintu kindi nazohindura mu buryo Afrika yahora ikorana na Amerika cyane cyane muri ibyo by'abantu baje gukorayo ibintu byo ku butunzi buri muri Afrika.
Murakoze, tuze ku mirongo ya telefone dufite Nzara Nyimana Jean Marie Vianney, uratwumva?
Ndabumva. Mpamagaye ndi i Kigali mu Rwanda.
Ufise ikibazo baza batumire cyangwa icyumvira ushikiriza?
Ikibazo kijyanye n'iriya gahunda yo guhagarika inkunga mu by'ukuri kugira ngo icyemezo nk'icyo gifatwe icyari kigamijwe ese yaba ari mu nyumvishirize ku bihugu n'ibindi byari bisanzwe bihabwa za nkunga cyangwa ni politiki yo kugira ngo yenda nabo ubwabo babashe za nkunga batangaga bazikoreshe mu kwibuka kw'igihugu cyabo. Nicyo nshaka kugira ngo mbe
ni ikibazo cyiza. Agira ati mbega iyi ngingo yo guhagarika imfashanyo zija mu makungu baziva kuki? Nibaza yuko warakurikiye ingene Perezida Trump yiyamamaje kuko no muri mutambarara avuze Fidel avuga ati Amerika n'Abanyamerika ubwa mbere. Rero agishika giheza kurahira nibaza ko yari yanabiteguye atararahira yaciye afata ingingo zerekana ko mu by'ukuri ibyo yavuga mu kwiyamamaza agiye kubishyira mu ngiro. Ni ukuvuga le fanatike muri politiki kugira le fanatike n'abantu ingirakamaro kandi utegereza kubashimisha naho ubwo butahuza nabo. Nimba yaravuga ati mfashe ubutegetsi ni Amerika n'Abanyamerika ubwa mbere agaca ashika afata ingingo zerekana ko amahera yose yaja gufasha abantu batari Abanyamerika ayahagani burya abari bamukurikira bo bamukomera amashi kubera yuko ni inzira ya politiki yo kwerekana yuko aje kandi babandanye bamwizigira mu bisanzwe ariko arondera icyizere kibandanya mu Banyamerika ahanini benshi bamutoye kubera ibyiyumviro byiwe. Rero icyo ni kimwe. Hanyuma icya kabiri arafite ibyo yanemeye atahandi amahera agomba kuva kugira ngo abikore kuko bitari bikogwa atabanje kurondera ibindi ahagarika. Ikindi nacyo Trump murazi yuko arafite n'amashyirahamwe yari yaragiranye ingorane nayo Trump ntaheranwa ngo nk'irishyirahamwe mpuza makungu ry'amagara y'abantu murazi yuko n'ubundi muri administration yiwe mu ntwaro yiwe ya mbere yari yagiranye ibibazo naryo ari no mu mugambi wo kuraba ingene yobahana mugabo umwanya ntiwamufundira. Ubu rero ibyo ntiyabyibagiye yashyize agaruka ahagarika amahera ya Amerika muri ibyo. Hariho rero ibintu byinshi kimwe no kubera ukuntu Trump wenyine ubwiwe ameze n'intwaro y'ingene imeze ica kabiri no kubandanya arondera icyizere kirenze cya bamwe bamushyigikira kugira ngo abereke ko ibyo yababwira ariko arabikora. Ica gatatu ni no kurondera uburyo bw'imigambi imwe imwe yemereye abamutoye itari ifise bije ubu akavuga ati inzibire zija mu Banyamerika zija ahantu mu bantu batari Abanyamerika reka mbe ndabanza ndazihagarike nawe ko ntoto ntamwo ibikora ibyo nemereye Abanyamerika.
Murakoze. Ku murongo wa telefone kandi dufise Ntezirije Onesphore, uratwumva?
Ndabumva cyane. Nashaka gusikiza kuri kucyumviro cya Perezida avuga ati ashaka guhagarika ibibazo bishobora gufasha Afurika yafite ibihugu abanyamahugu bitari Amerika.
Ikibazo ni ikihe?
Ikibazo ni iki? None se ko ahagaritse gufashanya nitabona ikintu nyamukuru wa Amerika igota yunguka n'icyaha.
Mwishura Professor Pascal.
Ego me ibyo Donald Trump abigira ni umudandaji ubwa mbere bwo mbere yo kuba president. Avuga ko amahera yahora agenda muri Afrika canke ahandi aja gufasha abantu akaza muri Amerika afashe Amerika. Ko bavuga ati ikintu ndondera cyane nuko Amerika yoshura yosubira gukomera nk'uko yari imeze kera. Ibyo nibyo aguma arondera ni ubucuzi bwa Amerika avuga ati ngabanye cyane amahera aja hanze ahubwo nongereza yakura muri Amerika kugira Amerika igume ikomere cyane ku isi yose.
Nshuti bakunzi bacu, Ijwi rya Amerika ryatanguye kubashikiriza ibiganiro byaryo n'inkuru zitandukanye zaba izanditse izo mu mavideo, mu majwi no mu mafoto biciye ku rubuga rwa WhatsApp. Woba ushaka kwinjira kuri uru rubuga, ja ku rubuga rwacu rwa Facebook Radio yacu VOA, aho uza kuhasanga icyo bita link mu Cyongereza cyangwa mu Gifaransa igufasha kwinjira muri urwo rubuga rushasha rw'Ijwi rya Amerika.
Hamba Emery Pacific, twavuze nta ayo mategeko yo ku rwego rw'umukuru w'igihugu yateye ku igikumu ashobora kuzabwira ingaruka muri Afrika. Kuba ariko baratwumviriza mu basigurira nko ibyo Amerika kuva mu ishyirahamwe OMS, kuva mu masezerano y'i Paris no guhagarika izo mfashanyo n'ahari iby'agateganyo, nkaba ariko baratwumviriza batumva neza ingaruka bishobora kugira kuri Afrika, mu basigurira muri make.
Reka duhere ku no ku Burundi imbere y'uko tuja muri Afrika ngirango akarorero umuradi yuko nk'amahera y'umugambi wo kugwanya ikiza cha sida ashika no mu Burundi, kandi turazi yuko abarundi benshi cyane imiti bayironka kuri gusa. Umuradi yuko niyo bishitse ntishike ku gihe abantu bagira ibibazo bikomeye, ubu rero ayo mahera yahagaze. Ni ukuvuga yuko hari abarundi, hari abandi banyafrika benshi, nakubwiye yuko abantu baba bari miliyoni 20 z'abantu bagiye kugira ingorane, kuko uraze ndigo mu Burundi ikigira pice ica isubirira ayo mahera. Ni kuvuga yuko ingaruka zigaruka, ni nacyo gituma abarundi, abanyarwanda, abumva ururimi bose bariko baratwumviriza. Ibisi bintu izi ngingo zoroshe, nubwo muri uno mwanya ari ingingo z'umwanya muto iminsi 90, ni bintu byica abantu, ubuzima bw'abantu kubera ingingo buzokononekara byinshi cyane. Abantu ntibabifa mu buryo bwo kuganira politike no kuganira imigambi ya politike. Ni bintu kuko tuvuga amahera nk'akarorero, ishyirahamwe nta murundi atazi ishyirahamwe ryitwa USAID amahera ibice binini byayo kubera iyi ngingo ntazoboneka muri uno mwaka. Jewe mpora muri domaine humanitaire, ndazi
mu bijyanye n'ibikorwa byo gutabara,
ndazi yuko turiko twiyumvira nta nyishu tubona kuri ibi bintu. Abantu ndavuga nk'akarorero mu bijyanye na securite alimentaire, ibijyanye no kurondera imfungugwa zikwiye kandi ingirakamaro ku mubiri mu bantu Afrika bigeze ni urwego itarashikako. Muzi amakambi y'impunzi ari muri Afrika ko arenga 1,000,000. Abo bantu bose bajya nabi, babayeho nabi, hariho amahera yari yarabagenewe abatunze. Abo bantu mwibaza yuko bazotungwa n'amaleta yo muri Afrika yane. Aha turiko tuvuga ibintu life threatening, ibintu bigeramiye ubuzima bw'imiliyoni z'abantu muri Afrika kubera ingingo nk'iyo. Ni ukuvuga rero abanyafrika batwumva wumve yuko ari ibintu bikomeye. Iri shyirahamwe turiho turavuga ry'amagara y'abantu ku isi, fata n'umugambi wa malariya. Ninde atazi yuko umugambi wa malariya uriho mu Burundi? Mu bihugu byose byo muri Afurika uzi uwo mugambi uriho, mwibaza yuko aya mahera ava hehe? Igice kinini ni muri Amerika no muri Union Europeenne. Ni ukuvuga yuko hazobaho ingaruka zigaragara nyinshi cyane kuri Afurika. Ndetse ko kumbure muri Ghana turaho tuvuga n'ingene Afurika yobyifatamwo, mugabo abantu babanze bumve yuko atari ingingo zoroshe. Ni ingingo ni Trump yabafashe ingingo muri Amerika, akibifata bijya hariho abantu ubuzima bwaciye buhinduka muri Afrika.
Professor Pascal harababona hamwe joshika ntiyagire imigambi iboneka irashe ya Amerika kubijanye n'akarere ka Afrika umugabane wa Afrika ko ibihugu bishobora kuhakurira koyoko ari nk'Ubushinwa n'Uburusiya niko mubibona.
Ibyo ego birumvikana kuko abarusiya n'abashinwa bari basanzwe batumvikana na Amerika cyane barashobora guca baronka ijambo ryo kuvuga ati ni murabe Amerika ntigomba kubafasha turashobora gukorana tugashika ku bintu bikomeye ariko turazi yuko Amerika cyo kimwe n'Uburaya bw'uburengerazuba ni bihugu byari bimenyeye gukorana na Afrika mu bundi buryo uburyo bwatanga amafaranga menshi abanyafrika batari bake bakatorera akoyoko ariko burya Uburusiya n'Ubushinwa ingene bifasha ntibifasha cyo kimwe na birya bihugu bya Amerika canke Uburaya bw'uburengerazuba kuko kenshi Uburusiya n'Ubushinwa bifasha amareta ugasanga amafaranga batanze n'amafaranga afasha muri sirikare afasha mashiraha mahinguriro arongowe na leta ku buryo naho data waje iyo fashanyo yabo yoboneka mu bintu bimwe bimwe by'igihugu ntashikira abenegihugu mvuko ifashanyo muri Amerika niyo mu Burayi bw'uburengerazuba ishikira abanyagihugu abenegihugu aho baba mu buzima bwabo bwa minsi yose yakira noneho Uburusiya n'Ubushinwa bitanga amahera menshi mu bintu byifasha basindi inzira yo gufashanya itaboneka cyane mu benegihugu.
Idrissa Bakungu araduteye akamo ku telefone uratwumva?
Ndabona abantu bamwe bakuriye neza.
Uduhamagara ihe?
Imerere yari kigeze mu Rwanda, ni ukuvuga ngo ndaje gushyira umutume rwatumiye, bimaze kwita kibazo gihari nyine. Ni ukuvuga ngo twebwe abanyafurika cyangwa hano mu yike cyane cyane abanyafurika, ni ukuvuga ngo bizatugora cyane. Ni ukuvuga ngo kuba Amerika yivanye muri uriya muryango bizatugiraho ingaruka nini cyane. Igihe cyane ku buryo waba urugendo mwiza wari urebeye cyane ni ukuvuga ngo Amerika yashyiragamo amafaranga menshi natwe nyine ikatugeraho igihugu n'aya mafaranga ishyiramo nako nabyo akatugeraho.
Ushaka kuvuga uwuhe muryango? Uri kuvuga umuryango uwuhe? OMS?
Yego, ni ukuvuga ngo wa muryango Amerika yivanyemo bikatugeraho ingaruka nyinshi cyane bivuze ngo imiti izongera yikube inshuro zirenga ijana kubera ngo ubucuruzi bwacu bw'abakene cyangwa abanyafurika bamwe n'abantu badafite ubucuruzi bizabagiraho ingaruka kandi zikomeye n'isomero ko abanyafurika bakomeza kwigira nyine ubona ko twamaze iminsi tubona ko Amerika ishyira amafaranga menshi ntabwo twebwe tuyajya kwibagirwa kwishyira hamwe kugira ngo twihaze muri bose. Ni ukuvuga ngo rero ndisabira abanyafurika kwihangana tukigire uko twifite ahubwo nisabira ngo Amerika ko yahindura igitekerezo nuko bidashoboka ko natwe muryango twita byadufasha cyane.
Ndabashimiye, murakoze.
Ege, murakoze.
Professor Pascal Muntaravye ndovuga ko ari ingingo nkuru nkuru leta ya President Trump yakurikije bari bashizeho urwandiko rufise impapuro 920 bise itegekanye imigambi azoshimikira ko muri iki kiringo ciwe kigira kabiri. Umutaravye muri ivyo harimwo guhindura uko Amerika ikorana na n'umugabane wa Afrika bagashira imbere cyane cyane ivyerekeye inyungu za Amerika mu gukorana mu bijanye n'ubudandaji bifatiye ku masoko yigenga bakava banura mu buryo bushoboka no gushimikira ku mfashanyo baha umugabane wa Afrika. Mwitegereze iyo migambi, mubona bizogira akamaro gute Afrika?
Nibaza yuko ubu abanyafurika benshi barazi yuko atakarusho kanini bazoronka muri politike nshasha ya Donald Trump. Ngira ngo igikomeye ni bazogerageza kwibako bakavuga bati tukizeye cyane kuri Amerika reka twibeko. Ariko hariho n'ikindi kintu gishobora kuba nuko Donald Trump uko yaje afise ubutegetsi cyane afite n'imigambi itera ubwoba abantu benshi kasi ya Afrika gusa na za Canada, za Denmark n'ibindi bihugu mu bisanzwe byari bifitanye imigenderanire myiza na Amerika. Ibyo byose bishobora guhinduka muri imyaka ine azomara atwara Amerika. Uti kubera iki? Kuko burya ujya mugambo wiwe w'abarepublika abantu bagerageza kwisunga ibintu bya kera, bagerageza kwisunga ubukomezi bwa Amerika, ntibumvikana cyane gusa. Hariho bamwe bamwe batembera ibyo Donald Trump akora ashaka. Hanyuma ikindi nacyo, n'aba bademokrata bashaka ko ibintu bihinduka muri Amerika n'ahandi ku isi, nabo ne ntibazemera ngo Donald Trump aguma akora ibyo ashaka mu gutera ubwoba ibindi bihugu byo ku isi. Bazogerageza kwinanasa babyange, ku buryo harya muri iyi myaka ine azomara atwara nawe ntazoroherwa. Hariho n'ibindi bintu bizoshika, kuko muri politike nta munyepolitike n'umwe yama afise inkomezi zo kurwanya ibintu byose biza bimunanira. Arashobora gushikirwa n'ibintu akananirwa n'ingene yubyivuna, ku buryo Donald Trump nawe azogira ingorane, azogerageza guhisha, kuko politike ni kwimeze. Umuntu agerageza guhisha ntibizoroha, ntibizomworohera byose, biri imbere bishobora kumuzanira amananiye.
Murakoze. Tugaruke ku mirongo ya telefone. Dufise Nduwimana Innocent, uratwumva?
Ndagenda bumva.
Uduhamagaye uri hehe Innocent?
Ya mukanyasha mu gisagara cya Bujumbura.
Ikibazo cy'imviro?
Ni ikibazo n'icy'imviro.
Ubushikirize?
Yego, ngarutse ku ngingo Donald Trump yaraye afashe. Ngenda bona zitohumuriza nk'ibihugu bimwe bimwe byo nka muri Afurika iwacu, nko guhagarika imfashanyo iminsi 90 kendi batako yihuse gufata iyo ngingo. Hariho ibihugu bitokira ingorane ndabye, ntiyari kwihuta guhagarika gufata izo ngingo, na cyane cyane kandi hariho ibihugu bikanye kandi yofa. Hariho n'ikindi kigira kabiri kuba muri cya shyirahamwe rya rijejwe impunzi ku isi, naho nyine cyenda bona hariho ibintu bigiye kuyangara byinshi. Hari ingingo zimwe zimwe yagiye arafata zidahumuriza Abanyafurika, cyenda bona arakwiye gukurikira hamwe akamanza agakosora ingingo zimwe zimwe, nko kwirukana Abanyafurika kandi bari bahasise ubuhungiro n'ubwenegihugu, agaca abirukana ihuti batamanje no kwegeranya n'utuntu tw'iwabo. Nico zose ni ingaruka mbi bazogira bashitse mu bihugu byabo. Arakwiye kuraba rero bakicira hamwe n'ababikeje, bagasubiramo bakaraba izo ngingo yafashe, bagasubiramo bakabitorera umuti, kuko nka twebwe Abanyafurika hamwe hamwe tugiye kugira uruhombo runini. N'icyumviro n'intererano icyo nashaka gushikiriza.
Turagushimiye Nduwimana Innocent.
Yego, murakoze kuduhamagara ku ishuri rya Amerika.
Turamushimiye mugenzi wacu Fideli Niyongabo n'abatumire be uyu munsi, ndetse namwe mwatelefonnye mutanga ibitekerezo byanyu. Kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi, mwese kandi mbifurije amahoro, mwese makarama.
MP Record Dr. Mash Production
Holy Seven Your Smile Nasikiliza Sauti Amerika Tusikilize Sauti Amerika.